Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Amahori wanyu bakunzi b'amakuru ya Radio Nzamba agateka kawe sangwe kaze kuri no sango ryo 9 kigara mu mwaka wa 2021 amakuru mushikirizwa kuri no mugoroba ashimikiye ku ngingo ngurunkuru zikurikira irekugwa ry'umushingwa manza Tony Germain Nkina niko kama gategwa n'ishira hamwe gitaho abahanira gatya kazi na muntu ESDDH mu mfunyafunyo Jeremy Rukuki aliramutswa abivuga mu gihe amakunga yimbaza kuri no munsi y'igenekezo rya 9 kigarama umunsi mpuzamakungu wahariwe abakingira agati y'akazi na muntu ubukene bw'ibinyobwa bya Bralubi buribonekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza amakuru dukura muri ico gisagara akavuga ko abafite imanza babanza kwerekana ibyemezo by'imanza bariko barategura kugira ngo baroswe ibyo binyobwa bya Bralubi murumonge ni makamba naho harangwa imyidogo myinshi bateje izabo kubera imyuzurira ikiyaga cha Tanganyika mu mwaka uheze kuva imvura isubiye gutasura barara ntibuca kubera barara mu mashitingi bagasaba leta kububakira amazu ido nido murano makuru ni mukanya ndasubiye kubaha ikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
aya makuru tuyahere kuri no nkuru y'umutekano muke mutama w'imyaka 66 yitwa Jean Bosco naho bari yaraye yishwe akerewe izosi yongera ategwa grenade ibyo byabereye mu ntara ya Cibitoki ku mutumba Rusororo wa zone Kiramira ni muri komine ya Rugombo abakoze ubwo bwicanyi ntibigeze bamenyekana huko amakuru ava ku burongoye zone Kiramira abimenyesha umuryango w'uwo yishwe usaba amatohoza yimbitse kugira hamenyekane abakoze icaha mwomenya ko ata kwezi guheze hishwe abantu bane makomine ya Mabayi Mugina na Rugombo muri ubwo buryo nyene Leta y'u Burundi ntirota yemerera umuhinga wa ONU guhonyoza ikirenge mu Burundi kwirabira no gutohoza ukagateka ka muntu kifashe ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire no gufashanya mu gihe yariko abonana n'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi hari kuri uno wa kane icyo kibazo cyaserwe n'ubuserukira igihugu cy'u Burundi Albert Shingiro kaba yabakuriye inkoni kugishitsi ko Burundi butazokwemerera iyo ntumwa ishyirahamwe mpuzamakongoni tubibutse ko mu nama iherutse kubera Geneve ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakongoni kigeze barateka kazi na muntu yari yafashe ingingo yo gusubiriza umugwi wa ONU ujejwe amatohoza mu Burundi kugira hajeyo intumwa idasanzwe bita rapporteur spécial mu Gifaransa yabo uwo mugwi wari umaze imyaka 5 yaba uwo muhinga mushasha yitezwe kujayo nta n'umwe leta y'u Burundi ihanigwere mu korohereza akazi ko gutohoza amabafatiye ku guhonyanga agateka kazi na muntu bikogwa mu Burundi kuri uno wa kane tariki ya 9 kigarama n'umunsi mpuzamakungu hariwe abagwanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu akabaye akajyo kwishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu ESDDH ko gusaba leta y'u Burundi kutabandanya gutoteza abaharanira agateka kazi na muntu ESDDH isaba kandi irekugwa ry'umushingwa manza Tony Germain Nkina afunzwe kuva tariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2020 yagirizwa gukorana n'imigwana hamwe n'abafungiwe ibyiyumviro vyabo bose twumvirije Jeremy Rukuki arongoye ishyirahamwe ESDDH
mu Burundi kuva 2015 benshi barahagaritswe bongera barapfungwa bidaciye mu mategeko abandi benshi barahasiga ubuzima abandi barundi benshi harimo abaharanira agateka kazi na muntu baromogwa mu gihugu abaharanira agateka kazi na muntu bashoboye gusigara mu gihugu bamwe muri bo barahagaritswe bongera barapfungwa bidaciye mu mategeko imyaka itari mike imbere y'uko barekugwa aho twovuga Kanestori n'ibitanga abamenyesha makuru bane bo mu kinyamakuru Iwacu na Germain Rukuki. Inyuma yaho abaharanira agateka kazi na muntu bari kumwe n'abandi bahunze igihugu baraciriwe imanza zo guherayo zitakurikije amategeko. Abandi baharanira agateka kazi na muntu eka n'abandi barundi benshi basavye iyubahirizwa ry'amategeko barapfunzwe bidakurikije amategeko. Twashaka kwibutsa leta y'u Burundi yuko abaharanira agateka kazi na muntu ko atari abanyavyaha sinabansi b'igihugu. Kuri ubwo twashaka gusaba yuko Tony Germain nkina afungiwe mu ibohero ry'ingozi yahagaritswe yongera arapfungwa bidaciye mu mategeko ko yore kugwa atakirinze gusabwa. Twashaka kandi gusaba ko abarundi bakwiragiye mu mabohero bapfunzwe bazira ko basavye iyubahirizwa ry'amategeko ko bore kugwa atakirinze gusabwa. Twashaka kandi gusaba yuko imitahe yashizwe ku baharanira agateka kazi na muntu bahunze igihugu ko yofutwa.
Amatohoza yigenga ategerezwa gukorwa kugira ngo hamenyekane cyatumye umuriro uheruka guhitana abantu n'ibintu mu bohero rikuru rya Gitega, gutyo ababigizwemo uruhara bashengezwe imbere y'ubutungane. Biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'urunani Fodibe rurikiyemo abarundi baba mu bihugu bya Buraya. Oscar Butare arongoye ugo runani asaba abarongoye igihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ibara nk'iryo ntirizosubire kugwa mu gihugu. Twumvirize Oscar Butare.
Turabazwa cyane n'ukuntu abatabara batevye bigatuma inganda zitikira kandi bari gushobora gutabagwa ntiyagira barinda gupfa canke ngo bakomereke. Urunani Fodibe rurasaba ko amatohoza yigenga yotunganywa kugira ngo abantu bamenyeshwe icatumye uwo muriro waduka, icatumye abatabara bataza ku gihe, abantu bakarinda gupfa, inganda zikabanza gutikira, Uburundi bukabanza guhekurwa. Ivyo bimaze kuba, urunani Fodibe rusaba ko abo bafise iki canke ikindi bagigwa mu vyabaye mu ibohero rikuru rya Gitega boheza bakabihanirwa hakurikijwe amategeko. Turasaba leta y'u Burundi ko yotunganya gushingura niteka abo barundi bene wacu baraye basize ubuzima muri uwo muriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega, hanyuma bakongera bagashumbusha akavuza abakomeretse, bagashumbusha n'abanyororo babuze ibyabo muri ico gihe umuriro waduka mu ibohero rikuru rya Gitega. Dusaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo amabohero yo mu gihugu cy'u Burundi ntaguma arimo abantu benshi barenga ko bituma umutekano wabo n'ukuntu baheza ngo babeho byononekara. Turangije twifuza ko ibintu byaraye bibaye byo tubera icigwa, byo tubera isomo kugira muri kazoza ntihasubire kuba ibara nk'iri ryaraye bibaye.
Inzamba. Amakuru avugwa mu ntara zo hagati mu gihugu, ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi mu gisagara ca Kayanza no makomine yayo burabandanya kwibonekeza, bigatuma abadandaza bikita mukiza mu kuduza ibiciro uko bashatse. Amakuru dukura aho mu Kayanza yemeza ko abagira imanza kugira baronke ivyo binyobwa babanza kwandikira userukishe hamwe Brarudi muri iyo ntara, babanje no kumwereka ibyemezo by'uko bafite imanza bazokora. Abanyagihugu bagasaba ishira hamwe Brarudi gusubira kwaronsa ivyo binyobwa nk'uko byahora. Ido nide y'inkuru tuyibaze Parfait Mudatsigana.
Ubwo bukene bw'ibinyobwa buramaze igihe kitari gito bwibonekeza mu ntara ya Kayanza, kandi uko iminsi igenda niko ibintu vyunyuka. Mu minsi yahera ikinyobwa cha Amstel ya santilitiro 65 nico cyakunda kubura mu bunywero, ariko muri kino gihe n'izindi nzoga zirabura n'iminsi ine igahera. Aha ni nka Amstel ntoya bita Beshu, ibiyeri Amstel Royale, akayeri gato bita Baju, eka n'amafanta niko kuko nyene. Iyo kimwe kibonetse uno munsi ikindi kicagikena, abafise ubunywero bagaca bikika mukiza mu kuduza ibiciro. Ikinyobwa gishoboye kuboneka abadandaza biyongerera ko amafaranga ari hagati y'amajana 200 n'amajana 500 y'amarundi. Ni nka Amstel santilitiro 65 igiciro kizwi ari 1900 ariko usanga aha canke hari yakigurishwa hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2500 y'amarundi. Primus nini igurishwa 1700 kandi igiciro ari 1500 biravugwa ko hari n'amakomina mara indwirenga atabinyobwa bibashikiriye. Ibyo rero bituma nk'abantu bategekanya gukora imanza bategerezwa kwandikira ubujejwe gutanga ibinyobwa ari we bita delege wa Brarudi mu ntara nkuko uyu munyagihugu abyigana.
Ikintu cy'inzoga gisigaye kigoye rwose na cyane cyane ku bantu baba batunganya imanza, kuko nka genda ngiraga ibyo kuraba je nakoze urubanza rw'ubukwe nabanje kwandikira ubujejwe gutanga ibinyobwa ku rwego rw'intara, ndamwandikira indwi zibiri imbere y'uko urubanza ruba, ndatanga n'ibyemezo byemeza yuko namaze gutanga ubutumire. Rero yaciye ambwira yuko ategerezwa gutanga ubwo bwandiko kubajya kurangura muri Brarudi kugira ngo izo nzoga azoba ari bo bazitora. Urumva yuko ikintu cy'inzoga muri iyi minsi kidasanzwe cyoroshye.
Bamwe muri abo banyagihugu bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ikurikirane ikibazo ishyirahamwe Brarudi ryoba rifise maze ikabitorera inyishu.
Abajeje intwaro mbona umenga bokurikirana kuva ingindoga zirangurirwa bakaraba ikibazo iyo kiva, nimba kibazo kiva mu ihinguriro Brarudi naho uraba izo ngorane zigatorerwa umuti.
Radio Inzamba tukaba tutararonka ubujeje wo gutanga ibinyobwa mu ntara ya Kayanza kugira ngo agire icyo ashikirije ku bijanye n'ikena y'ibyo binyobwa muri iyo ntara ya Kayanza.
Urakoze parfait mudasigana ubwoba ni byinshi ku banyagihugu batejwe izabo bo mu ntara za Rumonge na Makamba kubera amazi yatanganika yabateye. Abo banyagihugu bakabona ko amahema babubakiye ashobora kubabomokera ko umwanya wose kubera imvura yatasuye, basaba ko bo kubakirwa amazu. Reka inkuru tuyibaze Beni Axela Kana.
Amakuru dukura ku myengera z'ikiyaga Tanganyika ahaba abo bateshejwe izabo kuva muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge gushika Nyanzarake mu ntara ya Makamba bavuga ko babayeho nabi cyane. Abo bateshejwe izabo baba mu mahema y'imetero 2x3 ku muryango umwumwe. Ayo makuru akabandanya avuga ko kuva imvura itasuye ubwoba ari bwose, bakaba batinya ko ayo mahema ashobora gutwagwa n'umuyaga umwanya wari wo wose. Basaba bagira neza kubagarukira ko bakabubakira amazu bakikamo umusaya. Ikindi naco ngo nuko imiryango igera kuri 20 yagize ibyago kubera amazi yaduze ikiyaga Tanganyika ihawe gushika ubindaro mu nyubako z'ikigo Samina kiri mu gisagara ca Rumonge. Ivyo biruko mu gihe abandi bahawe indaro mu mihana iri mu micungararo, abandi nabo bakaba baba mu gisagara ca Rumonge aho bivugwa ko babayeho nabi cane. Mwomenya ko abo bateshejwe izabo babayeho muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'2019 bakaba baharugwa mu 2020. Ayo mahema akaba yari yatanzwe n'ishirahamwe OIM rifasha impunzi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Kuri rino gerekerezo kandi rya 9 Kigarama uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya igiturire. Uyu munsi rero ushitse mu gihe mu Burundi harangwa ikibazo gikomeye cyo kurya ruswa kandi ari intambamyi ku iterambere ry'igihugu, nk'uko bisigurwa n'ishyirahamwe Orcom ryishinze kurwanya abajya ibiturire n'ihezagwa ry'amatungo ya leta mu itangazo basohoye kuri uno wa kane. Gabriel Fyiri Arirongo yavuga ko leta y'u Burundi kugira ngo ishike ku iterambere yifuza ikwiye gushira ingufu mu gisata cy'intwari bereye kugira ngo ishobore kugwanya vyukuri abagiye biturire. Kurikira Gabriel Fyiri.
Kuyu munsi mpuzamakungu wari wo kugwanya igiturire nuko Nations Unies ya ma igira uko imyaka 2 iheze inama mpuzamakungu yabashize igikumu ku masezerano y'urwanya igiturire izoba ikabigira 9 ikazoba ku magenekerezo yo kuva ku 13 gushaka ku 17 y'ukwezi kwa Kigarama ikazobera Sharm el Sheikh muri Egypt. Iyi nama rero ikaba ishitse mu gihe igiturire kimaze kuba nk'ikibazo kuri Afrika cyane cyane tutibagiye n'u Burundi. Tukizera neza yuko ibizovamwo bizoshobora gushigwa mu ngiro na leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kugwanya by'ukuri igiturire kugira ngo ishikire iterambere yifuza. Uyu munsi mukuru mpuzamahanga w'urwanya igiturire ushitse mu gihe umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden nawe yatumye ko inama ku bijyanye n'intwaro rusangi. Iyi nama tubona ko ari akaryo keza cyane kashobora gutuma ibihugu bitwaza igikenye bitwaza igitugu bishobora kuboneraho ko inzira y'igitugu atahishobora gushika bagafata inzira y'intwari ibereye inzira y'umwidegenzi w'abantu. Nuko tutashobora kugira iritangazo janye n'iz'igiturire tutasubiye kwibutsa igandagwa bunyamaswa ari waruhora ari cegera c'uburongo ishamurikom Ernest Manirumva urubanza rwaragiye muri sentare rurashika mbere no muri kuru dapere sentare isubiramo imanza y'Ibujumbura urubanza ruracibwa urubanza rumaze gucibisha mu rukome n'iryarushimye ushatwungururiza muri sentare gasambura manza kuva mu mwaka wa 2013 kugeza none uno munsi rero turacarindiriye yuko baruca tukibaza neza ubwigenge bw'ubutungane aho buhagaze mu gihe n'urubanza nkuru rudashobora gucibwa
mu Burundi. Kandi ishyirahamwe Parsem yifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uno munsi. Faustin Kumana arongoye iryo shyirahamwe asaba leta gukora ibishoboka byose bakagarukira ibijejwe n'itangwa ry'amasoko ya leta hamwe n'uburusho ibyo bita exoneration muri Igifaransa. Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parsem.
Kuno munsi muzabakungu hari urwanya igiturisha na Parseme gifatanyije n'amakungu bikaba byafatiye ku bisata bibiri tubona ko bihambaye amasoko ya leta hamwe n'uburusho butangwa bya bita exoneration. Turaze amasoko amaze gutanga muri iki gihugu n'agahombo mu gihugu cya Makiki amabarabara ingomero za Makiki turahombo ziko zirubaka rya rugomero rwa Kajeke twatwaye amamiliyari 10 yarenga mugabo abantu bakatasura kuronka amazi akwiye ngo umwumbu w'umuceri wiyongere ukaraba bajya za maserivisi za Otrakoba ngo bashikiriza bene igihugu hagati mu gihugu ibijanye na controle technique ni ibintu byinshi byerekana gahombo turi ko turagira kubera iby'amasoko ya leta. Tutavuze ibijanye na exoneration by'uburusho usanga handitse urusho bw'imiliyari 18 mubwo ugasanga hatanga imiliyari 200 ibyo byose tukabyakira uko ubonyera gahombo tw'amaturo ibi byose bikaba biri mu gihe amategeko avuga yuko amategeko y'amasoko ategeza gutangwa mu muco akandikwa muri plan bagashyira mu binyamakuru abantu bakayamenya hakabihayanwa akabinze ngo bikurikirana za direction nationale de marché public haro za autorité de régulation de marché public basaba ko zigira audite ku mwaka zigatanga raporo ingena amasoko yagenze kugira babikosore ibyo byose bikaba bigeze mu ngubwasanga ntibiko birakurikizwa. Mu bisanzwe ari mu bushikiranganje abaministre bashikiranganje nibo barangiza amasoko mu bushikiranganje bwabo ari mu mashyirahamwe ya leta usanga bazi bakora ibi babira ari mu makomine ni ba mustanteri abo bose bakagira amakomisiyo abafasha muri ako kazi. None ibyo rero reka ntari mashobora kubaza muri ibyo gutunganya mugakora urabye ama exoneration atangwa asanga amategeko ni menshi ugasanga batanga ama exoneration ni benshi ugasanga ushyira kuja ngo tsishiri ibyo bintu birakwiye guhagarara bigahagarara nico gituma dusaba neza yuko nk'ibyo burusho byo byo banza bigahagarara amategeko agasubigwamo bigakontorwa n'ikiho nka kimwe nk'iyo ADB iheruka kujaho kwari ibikontora bikareka kuza biratangwa n'abantu benshi cyane n'inzego nyinshi iby'amasoko ya leta nabyo tusaba nabyo ni uko umuco wo bigaragaramo hakaba audite indépendant isuzuma rikomeye ryurabwa na autorité de régulation des marchés publics yari nk'ibiciro byagiye birakoreshwa bagiye bararonka ayo masoko abaronka ama monopole gituma bakabishyira habona hanyuma tukaheza tukavuga tuti amakosa yabaye ahinduke abayibazwa bahanwe.
Ni kuri iryo jwi rya Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme rikangurira Abarundi guhindira ingendo duciye turangiriza ano makuru. Mwakoze mwese mwadukurikiye. Jean Marie Ndabashinze nigera ariko ndabashikiriza mugire umugoroba mwiza ngahe iwanyu naho butaha.